или Низвиди Америк. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubwo ndavugiye none ko muciye bitatu mukamuruga n'umupfakazi ngo mfite abana, abana baringuraza barabigwa n'iki. Ngo umugabo yarapfuye ngo asiga ibintu. Ngo ntabwo ngutangira mituweli.
Uwo n'umupfasoni w'umunyarwandakazi avuga ku migwi mishasha igaragaza urugero rw'abatunzi n'abakene mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Arareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino. Amakuru twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse neza Aloyce, utubwire amakuru dufitiye muri iki gihe.
Baramutse Fidel, mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavurwa ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mu by'ubutunzi abandi barundi batatu, babiri nabo mu nzego za gisirikare z'u Burundi, ubugira gatatu ari mu barwanya leta y'u Burundi. Amazina yabo ni Marius Ngendabanka, ari mu begereye Perezida Nkurunziza, arongoye akarere ka mbere ka gisirikare. Yagirizwa kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Ibyo bihano byafatiwe kandi Inyase Sibomana wo mu nzego z'umutekano z'u Burundi, umwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonerakure. Nawe nyene mu byo yagirizwa harimwo kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga abo bose bari bateye kubiri n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu i Bujumbura. Ubugira gatatu ni Edouard Nshimirimana, yahoze mu gisirikare cy'u Burundi, ubu akaba arongoye umuhari Forebu wafashe ibirwanisho ngo urwanye leta y'u Burundi. Umuhari wagirizwa kuba kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare Bujumbura mu mpera z'umwaka uheze. Amatungo bafitiye muri Amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'Abanyamerika arahagaritswe, kandi Abanyamerika barabujijwe kugiranira ibikorwa ibyo ari byo byose mu bijyanye n'ubutunzi. Iri ni itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Sudan y'Amajyepfo n'icegera ciwe ca mbere yanahoze arwanya leta Riek Machar hamwe n'ikindi cegera ciwe James Wani Iga barabonanye muri indwi, aho baganiriye ku bibazo bigisigaye kugira umugambi w'amahoro ushirwe mu ngiro. William Ezekiel ni cababa cy'umunyamabanga wa komite y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru muri Sudan y'Epfo yamenyesheje ko abo bategetsi batatu baganiriye ku kuvana abasirikare ku murwa mukuru Juba no ku kibazo cyo kugira ibibanza byo kwegeranirizamo abahora barwanya leta. Baraganiriye no ku kibazo cyateye impari cy'amaleta 28 Perezida Kiir yashinze mu mwaka uheze. Ezekiel yamenyeshije ko abategetsi bagiye gushinga umurwi wo kwiga iby'ibitigiri by'amaleta icyo gihugu cyogaburwamo hamwe n'imbibe zizoyagenga. Abategetsi bafunditse kandi ko bagiye gushinga inama nshinga amateka mfata kibanza, kandi biteze gusubira guhura kuri wa gatanu kugira baheraheze ibindi bibazo bigisigaye mu mugambi w'amahoro hamwe n'ibikorwa bya leta mfata kibanza yashinzwe mu kwezi kwa kane guheze. Umwami Mswati wa gatatu wa Swaziland ni wagiye kurongora ishyirahamwe rijejwe iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC. Ayo mabanga bitekanijwe ko azashingwa mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta yo muri ako karere yimirije kubera ku murwa mukuru Mbabane wa Swaziland mu kwezi k'umunani kuza. Ariko imihari ishigikiye demokarasi muri icyo gihugu cya Swaziland itangaza ko idashigikiye iryo genwa ry'umwami Mswati wa gatatu. Bamwagiriza guhohotera uburenganzira bw'abanyagihugu biwe mu kubabuza gushinga amashyirahamwe no guserura ibyiyumviro byabo. Ni mu gihe kandi imigambwe ya politike muri icyo gihugu yabujijwe kujya mu matora yamatunganywa n'umurwi ujejwe kuyatunganya. Abashigikiye leta bamenyesha ko ari ibyishimo kubona umwami Mswati agiye gushingwa ayo mabanga. Mu gihugu cya Siriya abana barenga miliyoni zine barataye amashuri bivanye n'intambara iri muri icyo gihugu. Nayo igitigiri cy'abamaze gufa ku bw'izo ntambara baharurwa hagati y'ibihumbi 250,000 n'ibihumbi 470,000. nkuko bishikirizwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku migambi ya leta muri ico gihugu ca Syria. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ryahagaritse igikorwa cyo gukurikirana abafa muri abana bafa muri ico gihugu mu kuvuga ko ryo hava ridashobora gutangaza ibitigiri nyavyo bivanye n'intambara iguma ihindagura amasura muri ico gihugu ca Syria. Abategetsi ba Afghanistan batangaza ko abatalibani banyuruje abantu bashika 17 ku munsi wa gatatu babakuye muri bisi barimwo berekeza mu buraruko bw'ico gihugu. Umuvugizi wa leta ya Afghanistan yatangaje ko abo banyagihugu baba muri district ya Barkalbe bariko baja ku murwa mukuru w'iyo ntara igihe barwa mu byara by'abatalibano. Umuvugizi amesha ko abakuru bamoko yo muri iyo ntara bariko bagiranira ibiganiro nabo batalibano byuko bo barekura. Mu kindi gice cya Afghanistan mu ntara ya Parwani, umutegetsi mu gipolisi amesha ko abantu bane bakorera ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike muri icyo gihugu bishwe mu gihe bari mu modoka baca muri ako karere abo bandi banyagihugu banyururijwemo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya makuru yo mu karere. Tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Emenyamitwe avuga ko sentare mpuzamakungu mpana byaha CPI yaho nyanza amasezerano mu kuvuga ko izogira amatohoza y'intangamarara ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza.
Ubutumwa buca ku buhinga ngurukana bumenyi buciye ku rubuga rwa Twitter bwazindutse bumenyesha kwa polisi b'Abarundi bari mu gihugu cha Central Africa kugarukana amahoro n'umutekano mu rwego rwa ONU MINUSCA bazosubizwa mu gihugu mu kwezi kuza. Umwe mu bakuru b'amashyirahamwe yigenga yanavuze mbere ko akanyamuneza kuri we ko kwishyirahamwe arongoye ryari ryabisavye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe Focode riri muri yamirije kiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu. Ayo makuru rero avuga kwa umupolisi n'umwe wo mu Burundi azosigara muri Central Africa kandi ko atazosubira kuja ku rutonde rw'abaja muri ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Gushika ubu leta y'u Burundi ivuga ko ari igihuha. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Emenyamitwe yabishikirije mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Abapolisi baba bagiye mu muri ibyo bikorwa baragira ikiringo bakorerayo hanyuma bakagomborwa. Ntabwo ubu ushobora kugenda ukamara imyaka itatu ine udataha. Mu gipolisi harabaye tugorane dukeya tujanye n'ikiringo bateye gukurikiza mu vyerekeye kubagombora. Ndakeka ko hoba hageze ubonye ko bavuga ati turaje kugira releve ubu hageze bashasha kugira ngo Abarundi baveyo Burundi. Ibyo bica kure barabitumenyesha biciye mu nzira zirashe byakimo kugira ngo bagende. Ubundi bagiye kuko twasenye amasezerano nitiraye muza makungu ONU. Ivyo rero tutuge nka leta ntabyo turumva ivyo nibihuha.
Muri ico kiganiro umushikiranganje Nyamitwe yanagarutse ku kibazo ca sentare mpuza makungu mpana vyaha irahe CPI. Umukuru wayo Fatou Bensouda aherutse kumenyesha kwiyo sentare izogira amatohoza y'intangamarara ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca president Nkurunziza. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu abona ko ariho nyangwa ry'amategeko.
Amategeko agenga iyo sentare aravuga neza yuko hariho kuzuranya complementarite hagati y'amasentare y'ibihugu bisanzwe biruke mu iyo sentare n'iyo sentare nyene. Nta kuntu sentare ishobora gutangura gukora igikorwa ayandi masentare yatanguye gukora. Mugi tumaze gutangura gukora ntabwo ishobora kubandanya. Turaki musigurira nuko cyambwe tugireyo nyabuna ima dosi ushaka kuba gukora ngo ushabwira ivyigwa ntangamarara bisanzwe biriko birakorwa mu masentare y'u Burundi. Cyabiye binyagirirwe n'amategeko agenga iyo sentare.
Aya mategeko yobandanya aho nyangwa hanyuma ibihugu vya Afrika bigahitamwo kuva muri yo sentare u Burundi ngo ntibuzosigara inyuma.
Muri Afrika hariho ibihugu vyinshi mbere vyasize mukono ku masezerano yashizeho yo sentare bimaze gutangura kunuganuka yuko bishaka kuyivamwo. Umushyira mu mpuzamakungu y'u Burundi Afrika Union African hamaze kuba karenga rimwe ibihugu bivuga ati mbese yo sentare kirimo kuki kugito yivamwo. Twegere rero tukavuga tuzokurikiza akigoro ka diplomasiye kazoba kageze mu byerekeye mu genderanire n'ibindi bihugu ha mu karere cyane inyuma y'igihugu cya Afrika aho bazobagejeje mu kumvikana kuri kazoza kiyo sentare nibabwo bati tuvemo twese muri Afrika atamwe n'ibindi Burundi ko yigumamo abandi bose bayivuyemo mugabo akavuga ati tuyigumamo tuzigumamo bigenze ngo iki
igihugu cyo Burundi kandi kivuga ko cababajwe no kubona umuryango wa Buraya wakibica 20% by'amafaranga waho ruhumwe bwa Afrika kugira ngo ufashe mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia biciye mu rwego rwa Misom leta ikavuga kwibabazwa rwose nabamwe biyita abaserukira amashyira hamwe yigenga baguma batyoza ingabo ziri muri ya Misome kandi zikora ibishimwa na bose umushikanganje nyamitwe asaba barundi bo mu mici itandukanye gushikirizo ngabo
hari wabaje ati mbega bamwe mu misosiyete civile ngira ngo bavuza karuru cyane cyane mu byekeye kugarukana amahoro hirya no hino mbere y'amajwi yabo yoba yumvirizwa buriya iyo abantu bari ku rugamba hama bakumva amajambo anyuranye hirya no hino bibafe bitabavyo biracu mutima abarundi twarungise barungise muri Somalia mukaba mushaka koko kumenya inkuru y'imva mu baza Somalia abonye nubwabo bazogira ko kuva aho Burundi bugiriyeyo babonye akarusho ko mbere ugereranye n'izindi nteko zo mu bindi bihugu hari akarusho cyane kuko abarundi arabagwanya badatinya arashaba kandi ko bataza kugira ivyashara ugiye kuraba neza ingene abarundi bacu asikare bacu babyifatamo ahubwo bakwiye gushimwa bagashimirwa n'abarundi bose harimo nabo bavuga ko bari mu mashyira hamwe atanyunguza politike n'ubwo tuzineze ko atari ivyo kuko n'ubwo za politike barazivise nyinshi cyane mbere abarundi ntabwo bagiye muri amasomo bagiye kurondera inyungu z'amafaranga bagiye gufasha igihugu kivandimwe kugira ngo kironke amahoro abafasha amisomo barakwiye kwama bitwararika gufasha no gufata mugongo amisomo na cyane cyane ibihugu bifise yo inteko
umushikanganje y'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yabwiye amenyesha makuru kandi ko Burundi bwemereye onikurungi ka polisi baza nk'indorerezi ariko ibitigire leta yemeye ntibirenga abantu 50 leta ya Burundi inavuga kwizobandanya ibiganiro haba hanze canke mu gihugu hagati ariko yibutsa ko atarundi rwego na rumwe izemera mu itunganywa y'ibiganiro atarurwashizweho n'abakuru b'ibihugu by'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yase Eloge Wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Rwanda naho leta ivuga ko abanyarwanda bangana ubusa n'ibice 5% aribo babarizwa mu mugwi w'abatunze cyane no kuvuga abagera ku 58% mu gihe abantu bugarijwe n'ubukene ntangere babarizwa muri 16% no kuvuga abangana n'umuriyoni n'400,000 ibi ni biri mu cegeranyo gishasha urwanda rwashize hagaragara cyo cegeranyo kigaragaramwo imirwi mishashi ne inkuru y'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ibyiciro by'ubudehe bishya bije bisimbura ibyakoreshwaga kuva mu mwaka 2012. Ibyiciro bishya by'ubudehe nta mazina bifite usibye kuvuga icyiciro cya mbere kigaragaramo abantu babakene cyane batagira inzu yo kubamo ntibabashe kubona ibyo kurya. Abari muri iki cyiciro niyo babonye ifunguro akenshi usanga umuryango uharirana ngo abana barye mbere y'abakuru. Icyiciro kibarirwamo abanyarwanda barenga 1,400,000. Icyiciro cya kabiri cyashyizweho hagendewe ku kuba umuntu afite aho ataha mu nzu itanyagirwa yabariye cyangwa abasha kwikodesha kuba umuntu afite akazi kadahoraho ndetse akabasha no kurya byibura kabiri ku munsi iki cyiciro kibarirwamo abanyarwanda bagera kuri 3,372,000 bangana na 29.18%. Icyiciro cy'ubudehe cya gatatu kigizwe n'abanyarwanda bo bashobora kuba ari abakozi ba leta bari munsi ya direkiteri cyangwa bo mu bigo byigenga babasha kuba mu nzu bakodesha cyangwa inzu zabo cyangwa abacuruzi bakora ubucuruzi buciriritse cyangwa bafite ibyo bakora bindi byinjiza amafaranga aringaniye iki cyiciro nicyo usanga mu Banyarwanda benshi kuko bihariye abagera kuri 5,576,000 ni ukuvuga abarenga 53%. Icyiciro cya kane cy'ubudehe kigizwe n'abakozi ba leta bari mu rwego rwa direkiteri kuzamura n'abakire bazwi bafite amamodoka n'inganda n'inzu zigerekeranije abanyarwanda bari muri iki cyiciro bangana n'5,058 bangana na 0.5%. Icyegeranyo cyasohowe na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kigaragaza ko hari uturere tutagira umuntu n'umwe ubarizwa mu cyiciro cy'abakire nk'akarere ka Nyagatare, akarere ka Gakenke, Gicumbi n'akarere ka Nyaruguru. Muri ibi byiciro by'ubudehe hanagaragaramo uturere dufite abaturage benshi bakennye, akarere ka Nyamasheke kakaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bakennye bangana na 40%. Ibi byiciro by'ubudehe hari abaturage berekana ko bashyirwa mu byiciro bitari ibyabo abayobozi bagamije guhishira ubukene bw'abaturage babo. Aba ni bamwe baganire n'ijwi rya Amerika mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru.
Ahubwo badushyira mu cya gatatu, icyo turacyemera, tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishu ngo nitwishubuye ni ukwimenya mituweli ntaya benshi ntabwo barisha n'ubu ntabwo bari bari abenshi umwana wanje ariga ariko yagira nyuma nkabura amafaranga
ubwo ndavugiye none ko muciye bitatu mukamuruka no mupfakaze ngo mfite abana abana barindura zabaragwa niki ngo oya ngo ngo umugabo yarapfuye ngo siga ibintu ngo none ngo ntabwo ngo twagutangira mituweli ngo ntabinavuze naracye sindahora
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kabarambari Rivera yemeza ko ibi atari byo ko ahubwo abaturage babarwanira kujya mu byiciro byo hasi ngo bazakunde bafashwe.
Ndumva iki kintu atari cyo. Ahubwo ikibazo cyabayemo ni abaturage bose bashaka kujya mu cyiciro cya mbere, bumvaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri gifashwa. Ibi byiciro twabisubiyemo inshuro nyinshi cyane. Nibuka ko imibare ya mbere yaje mu karere ka Nyarugenge. Twasanze abakene bakabije bari kuri 80% twari kumwe na meya ndamubwira meya wowe nta sano ufite zuko wasanga aba bantu 80% ari abakene bakabije bari muri Nyarugenge none ndabwiye okay imibare turasubiramo nimushaka tuzagenda urugo kurundi ariko ugasanga nti hahandi abaturage bicaye nyine bagashaka kwishyira mu byiciro abayobozi ntibakurikire
Hagendewe ku mibare yatanzwe usanga umujyi wa Kigali ari urimo abakenye bake bangana n'ibicu n'umunani n'ibicu 9%. Mu ntara y'amajyaruguru ho abakenye bo mu cyiciro cya mbere bangana na 18%, ntara y'iburasirazuba abaturage bakenye bakangana na 13%, mu ntara y'amajyepfo abaturage bakenye bangana na 15%, intara y'iburengerazuba n'ifite abaturage benshi bakenye bangana na 20%. Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
umugwi warugizwe n'abasirikare n'abapolisi bashinzwe kugarukana amahoro muri Afrika y'ubuseruko ugiye kongeregwamwo abasivile mu nama ikwirabere Kigali mu Rwanda izomara iminsi 3 hariko harihwezwa abasivile bujuje ibisabwa kugira bazokorere muri uwo murwi aba basivile bazofasha cyane cyane mu bibazo vya politike n'ibijyanye no guharanira gateka k'abana n'akabagore ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamsoni
umugwi ujeje kugarukana amahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko East African Standby Force ugizwe n'ibihugu 10 bitegekanijwe ko ubugizwe n'abasivile 360 baguma ngaho kugira ngo habonetse akazi ko gutabara bagakore muri iki gihe abaserukira ibyo bihugu bahuriye mu Rwanda kugira barabire hamwe ubushobozi u Rwanda rufise bwo kuronka abasivile bashobora kuja gutabara Eugene Ngoga umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigendranire ya leta na yandi makungu mu Rwanda adusigurira uruhara rw'aba basivile muri uyu mugwe
mu buzima bwa burugero nkuko mubizi hari inshingano z'abasirikare hari inshingano z'abapolisi ariko hakaba inshingano z'abasivili abasivili rero bakoramo imirimo myinshi aba harimo cyane cyane nk'ibijyanye kugara amahoro bijyanye na ubuyobozi bw'amategeko bijyanye n'ibya politike bijyanye n'ibyo kurengera abana byo kujyanye n'ibyo kurengera abagore bahohoterwa bijyanye n'ibyo gusubiza abantu mu buzima busanzwe hakaba ndetse harimo no gufasha abantu bari mu kababaro ibyo byose rero ntabwo byakorwa n'abasirikare gusa cyangwa n'abapolisi haraho usanga bigomba kandi bikorwa neza na Civil.
Muri Afrika y'ubuseruko ibihugu biri mu matati biriho akarorero ni nk'u Burundi ariko uyu mugwi nta bubasha ufise bwo gushira mu ngiro igikorwa cyabo cyo kugarukana mahoro. Joshua Kariuki, umuhuza bikogwa muri uyu mugwi wa ESF, avuga ko kugira barungike inteko ububasha babuhabwa n'umwe bwa Afrika.
As I said earlier is that there's a system of whereby African Union uses in terms of
nk'ibisobanuro natanga no kubijyanye no kohereza ingabo n'ingamba y'umwe bwa Afrika bufite icyicaro Addis Ababa. Nk'akazi kacu muri aka karere mu gihe bya gatatu by'ibihugu biramutse byemeje twabishyira mu bikorwa.
But for work at the regional level is to ensure that if need be when we'll be told to do 1, 2, 3 will be ready.
Ibi biremezwa kandi na Ngoga Eugene we avuga ko n'igihugu kija gutabagwa kibanza kuvyemera.
Icyambere kugira ngo natabare ibihugu cumi ubwabyo bigomba kwemeranya ko byatabara ahantu runaka bigatanga n'ubutabazi bungana gute. Aho nanone kugira ngo ibyo bigeho nabyo bigomba guca muri African Union. African Union rero nawo ifite abandi hejuru buriya ba UN. Ntabwo rero abantu bafata ibintu biri unilateral ngo nicyemeza abantu bafata gusa ngo we bamanuka cyangwa bazamuka gutabara abantu. Bagomba kubyumvikanaho ariko izi nzira zo kubyumvikanaho no kubyemeranya hari igihe bitwara umwanya na cyane cyane abonye mujya gutabara iyo batarabyemera.
Abasivili bagiye gucagugwa bariteguye gukora icyo gikorwa bo babona ko byari bikwiye kwa kazi ko gutabara gakogwa kare ariko bemeza ko badashobora gukora uruhusha rutavuye hejuru mu bumwe bwa Afrika.
Nta gikomeye kirimo no kujya kugarura amahoro tufasha abasirikare abapolisi tukagarura amahoro muri Afrika ntabwo abasirikare cyangwa abapolisi bakora ubwabo bonyine.
Kuba ikibazo ubwo ni ikibazo kuko gutinda gutabara iteka aho abasivile abaturage bari gupfa aho ngabo bari ikibazo kandi biratubabaza kuko cyane twe nk'abanyarwanda bitewe n'ibyo twanyuzemo tubona abaturage barengana n'iki tuba twumva twatabara vuba abantu batarapfa ngo bashire bicwa n'intambara bicwa n'indwara bicwa n'ibyorezo biturutse mu ngaruka z'intambara tuba twumva twebwe twatabara vuba byihuse.
Birashoboka icyambere nuko abarundi ubwabo baganira East Africa nayo ikaza kubafasha.
Abagiye gucagugwa ngo baje muri uyu mugwi abenshi muri bo basanzwe bafise uburambe mu kazi nkako na cyane cyane bagiye bakorera ishyirahamwe mpuzamakunguni mu migwi yo kugarukana amahoro mu bihugu biba birimo injyane. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Ethiopia, umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Dr. Keset Biran Admasu ari kumwe n'urongoye ishyirahamwe USAID muri icyo gihugu Dennis Wheeler buguriye ibirori byo kubaka inyubakwa yo gupimiramwo amaraso ku rwego rw'igihugu. Icyo kigo gishasha kikazofasha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kuburonsa imfashanyo y'ibikoresho bitandukanye mu gufata amaraso no kuyapima mu gutabara ubuzima bw'abanyagihugu baba miliyoni 26 z'abanyayetiyopiya. Iyo nyubakwa y'ubwaguke 5,300 by'inkiramende izoba ikorerwamo kandi ibiro bikuru bijejwe ipimwa ry'amaraso, ibijyanye n'inyigisho, inama n'ububiko bw'ibitabo. Imwe mu mvo nyamukuru zatumye igikorwa cyo gupima amaraso gikomezwa nuko ikigo nk'icyo gikenewe mu gupima mugera wa sida hamwe n'iyindi migera iturukako. Muri ivyo birori Dennis Wheeler yavuze kandi ko bifuza kugabanya igitigiri cy'impfu z'abakenyezi bapfa bariko baribaruka. Abakenyezi benshi bahitanwa no kubura amaraso iyo bariko baribaruka, iki kikaba ari kibazo gishobora gutorega umuti n'icyo kigo. Urongoye ishyirahamwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe iterambere mu makungu USAID Dennis Wheeler yakeje ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ku gihe kitari gito ubwo bushikiranganji bumaze bwiga uburyo icyo kigo cyo kubakwa. Icyo kigo kikazofasha Leta ya Ethiopia kurenza ibice 25% by'intego ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS giteze kuri ico gihugu. Ico kigo kikazoba kandi gicungera ibikoresho vyo gupima maraso haba mu bisagara vya Ethiopia no mu gihugu hagati. Imiliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika niyo mafaranga yitezwe kuzotangwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe imfashanyo yihuta yo kugwanya umugera wa SIDA. Ishirahamwe USAID ritekanya kuba ryahejeje iyo nyubakwa mu kiringo c'imyaka 2. Leta Zunze Ubumwe za Amerika inezerejwe no gufasha guteza imbere igisata c'amagara y'abantu muri Ethiopia, igihugu haheze imyaka myinshi bikorana.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Monica, mureke ukuri.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega inaze yo sindi nabi? Tukorengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murika, murikira ukuri.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha amara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru vya bigize amakuru yadushikirije. Aloyce
Rakoze Fideli, Leta Zunze za Amerika yafatiye ibihano mu by'ubutunzi abandi barundi batatu, babiri nabo mu nzego za gisirikare, ugira gatatu ari mu barwanya Leta y'u Burundi. Amazina yabo ni Marius Ngendabanka na Inyase Sibomana, nibo bari mu nzego za gisirikare cy'u Burundi, bari mu begereye Perezida Nkurunziza, barongoye wa mbere arongoye akarere ka mbere ka gisirikare. Bagirizwa kuba mu bagize uruhara mu bikorwa byo guhiga biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Ugira gatatu ni Edouard Nshimirimana yahoze mu gisirikare cy'u Burundi, akaba arongoye muhari Forebu wafashe ibirwanisho ngo rwanye Leta y'u Burundi. Umuhari wagirizwa kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare Bujumbura mu mpera z'umwaka uheze. Amatungo bafitiye muri Amerika ndetse n'amatungo agenzurwa n'Abanyamerika arahagaritswe kandi Abanyamerika babujijwe kugiranira ibikorwa byose mu bijyanye n'ubutunzi n'abo bantu. Iri ni itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo n'icegera ciwe ca mbere ari nawe nahoze arwanya Leta Riek Machar hamwe n'ikindi cegera cabo James Wani Iga barabonanye muri iyi ndwi, aho baganiriye ku bibazo bigisigaye kugira umugambi w'amahoro ushirwe mu ngiro. Umwami Mswati wa gatatu wa Swaziland ni wagiye kurongora ishirahamwe rijejwe iterambere ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubumanuko SADC. Ayo mabanga bitekanijwe ko azashingwa mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yo muri ako karere yimirije kubera ku murwa mukuru Mbabane mu Swaziland mu kwezi kwa munani kuza. Mu gihugu cya Siriya abana barenga imiliyoni 4 barataye amashuri bivanye n'intambara ziri muri ico gihugu. Nayo igitigiri cy'abana bamaze gufa kubw'izo ntambara baharurwa hagati y'ibihumbi 250,000 n'ibihumbi 470,000 nk'uko bishikirizwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku migambi ya Leta muri ico gihugu cya Siriya. N'abategetsi ba Afghanistan batangaza ko abatalibani banyuruje abantu bashika 17 ku munsi wa gatatu babakuye muri bisi barimwo berekeza mu buraruko bw'ico gihugu. Mu nkino naho kuri wa kane niho hano muri Leta Zunze za Amerika hatangura ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa basketball yiswe NBA mu nkino za finale. Mu nkino zatanguriye iri higanwa, Golden State Warriors na Cleveland bakiniye mu gisagara cya Oakland muri Leta ya California. Golden State yatsinze Cleveland ibitsindo 104 ku bitsindo 89.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro vyacu birabandanya, ntimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.